radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 duni ngingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi kuri wa mbere hatangijwe igihe cy'iminsi 16 yahariwe kurwanya urugomo rushingiye ku gitsina.
Umukazi usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza kuryamana cyangwa guca umugabo, nabyo birahanwa.
Jeanette Karikinyana ukurikiranira hafi uburenganzira bw'abakobwa n'abagore mu Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage barenga 224 bavuye mu byabo kubera intambara hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo FARDC. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
nzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru mu Burundi kuri wa mbere hatangijwe igihe cy'iminsi 16 yahariwe kurwanya urugomo rushingiye ku gitsina. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Icyivugo ngendegwa kwe turi no mwaka kivuga kiti twerekereza ku myaka 30 y'umugambi w'i Beijing tuje hamwe dutuze amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Kino cyivugo gihamagarira abo bose bakora batiziganya ngo amabakoregwa abakenyezi n'abigema tuzwe na cyane cyane amareta hagusubiza amasi inyuma bagasuzuma intambwe bageze ko mwishirwa mu ngiro ry'amasezerano mpuzamakungu yerekeye kurandurana n'imizi ubwoko bwose bw'amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme mu gihe haheze imyaka 30 yose hatewe umukono ku mugambi w'i Beijing. Mu kwifatanya n'amakungu mu gutanguza icese yo minsi 16 yo kugwanya amabakoregwa abakenyezi mu Burundi, umushikiranganje Imelde Sabushimike ajeje gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira, yamenyesheje ko arakanya keza ko gusubiza amasi nyuma Uburundi bukarabaho bugejeje mu gukingira no kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme afatiye ku gitsina.
Burundi burifatanya n'amakungu mu gutanguza isekeza za gimisi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Iryo sekeza ryashinzwe mu ntumbero yo kwibuka abakenyezi benshi n'abigeme bashikirwa n'amabi afatiye ku gitsina bigatuma atabo bishikana cyangwa ngo bashikane imiryango yabo. Ni akaryo keza kandi kuri abo bose biyemeje kugwanya amabi afatiye ku gitsina ko gusubiza amaso inyuma ngo barabire hamwe aho bateje ikivi.
Umushikiranganje Imelde Sabushimike anavuga ko muri ico kiringo c'imisi 16 hategekanijwe ibikorwa bitandukanye mu ntara zose byimenyekanishwa ry'umugambi uhinyanyuye w'igihugu werekeye kugwanya amabi afatiye ku gitsina.
Uno mwaka irisekeza rishitse mu gihe leta y'u Burundi iriko iritanga bimwe biboneka ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu biciye mu gushyigikira yivuye inyuma ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi. Aha twavuga ishingwa ry'ibanki yabagenewe tegurwa ry'umugambi w'igihugu wo kugwanya indazindaro hamwe n'igwizwa ry'ibigo abakorewe amabi afatiye ku gitsina baronkeramwo ubufasha bwose bakeneye mu kibanza kimwe.
Ijwi ry'Amerika ryavuganye n'umukenyezi Karire Kinyana Jeanette yikorera utwiwe akanakurikiranira hafi bijanye n'agateka k'abakenyezi n'abigeme mu Burundi, atubwira uko ico kibazo cifashe mu gihugu.
Ubonye umukenyezi mu Burundi ashobora gukora akazi kose ashaka kandi akarondera n'ingurane mu mabanki cyangwa mu microfinance atarindiriye ipoteke y'umugabo. Ikintu gisigaye cyo gukorera ko ni igihe haba mu ngo cyangwa mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina cyiwe bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo cyangwa mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera n'umukenyezi. Novuga ni violence psychologique mu rurimi rw'Igifaransa.
Uyu mukenyezi anavuga ko amabakoregwa abakenyezi n'abigema afatiye ku gitsina mu guhabwa ubuzi n'iyindi mirimo hari aho bicibonekeza mu bakoresha bamwe bamwe. Karire Kinyana akavuga ko uruhare runini rwo kubigwanya bishimikiye cyane cyane ku bayakoregwa
mu kazi usanga hariho abashefu babagabo bahohotera abagore kubera babanza ko kuryamana cyangwa uca umugabo nabyo birahanwa ubunye birahanwa n'amategeko iyo uyo umukenyezi ashobora kubyerekana yuko ari cyo yahowe mugabo nubwo rugero ruriko ruragabanuka cyane iyo umugore we wenyine atabifise mu ruhara ahubwo umukenyezi niwe yategerezwa kwihagarara
Abarundi bose bahamagarirwa kwitabira iryo sekeza no gukurikirana ibikorwa byategekanijwe muri iryo kugira ngo hategwe intambwe iboneka mu gutsimbataza agateka k'umukenyezi n'umwigeme nabo babone guteza imbere imiryango yabo n'igihugu cabibarutse nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bwo gushigikirana ikiringo c'iminsi 16 gitangura kuwa 25 ukwezi kwa 11 kikarangira kuwa 10 ukwezi kwa 12 Cherive ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Igipolisi cy'i Nairobi muri Kenya gikoresheje ibyuka biryana mu maso cyatatanije kuri wa mbere abigaragambyaga mu mahoro bizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya urugomo rukorerwa abagore Fidèle Niyongabo
Abari mu myerekano bariko bibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe kurandurana n'imizi amabi akorerwa abapfasoni Abari mu myerekano mu nyuma yaho bariyamirije ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'igipolisi batangaje ko ata ngingo leta iri kirafata kugira ihagarike amabi nkayo Waitira Karanja abakumbwa mukuru wa Kenya Nairobi yatangaje ko igipolisi arico cica abafasoni kwa ico gituma kidashaka ko bagira imyerekano yo kwiyamiriza icwa ry'abafasoni Karanja yavuze ko igipolisi cyategerezwa kuba kibakingira yavuze ko abari mu myerekano bashaka ko igipolisi kibazwa kunyifato yacu Inzego z'igipolisi muri Kenya zatangaje ko abafasoni 97 bishwe mu bice bitandukanye by'igihugu mu mezi atatarangiye yonyene yamara abaharanira agateka ka muntu bavuga ko abarutangaho bicwa yamara ntibimenyekane mu ndwi heze president William Ruto yari yamirije ibitigiriri byiyongera by'abapasoni bicwa yasabye ko abanyakenya bakorera hamwe mu kigoro ko gukingira amabi afatiye ku gitsina akoregwa abapasoni mu gihe amakungu ahimbaza intango y'iminsi 16 yo kwiyamiriza amabi afatiye ku gitsina akoregwa abapasoni Happy Olal aharanira ubutungane yatangaje ko leta ya Kenya itarikira ko ibihagije yavuze ko Ruto adakwiye kuvuga gusa ko abafasoni bicwa ngo afise uruhara rurengeye rw'abandi rwo kugira icyo bikoze ko tangaje ko Ruto yotegerezwa ahubwo kubwira abanyagihugu abantu bamaze guhagarikwa muri uyu mwaka kubera bica abafasoni
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage barenga 2024 bavuye mu byabo mu mpera z'icyumweru gishize muri groupement ya Bambo muri territoire ya Rucuru mu ntara Kivu ya Ruguru kubera intambara hagati y'umutwe wa M23 ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo inkurirambuye Jemishu kandi bakomera
Groupement ya Bambo ni imwe mu zigize sheferi ya bwito muri territoire ya Rucuru na gace kazwiho kuba karabayisibaniro ry'imirwano hagati y'ingabo za leta Kongo FARDC n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Republika Demokarasi ya Kongo iyi grupe ya Bambo iri mu birometero birenga 75 vuye mu mujyi wa Goma igizwe n'uduce tuzwi cyane ku ruhando mpuzamahanga kubera ibikorwa bitandukanye byahakorewe bitewe n'intambara z'urudaca mu burasirazuba bwa Kongo aha twavuga nka lokalite ya Kishishe yavuzweho bikomeye cyane kuba harabereye mu bwicanyi bw'abasivile benshi barenga 180 mu mwaka ushize ndetse n'ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakorewe abagore babarirwa mu majana imiryango mpuzamahanga yashinjaga ibyo byose barwanyi bo mutwe wa M23 ari ku buyobozi bw'uwo mutwe bukabihakana kuri inshuro muri ako gace abasivile bagera ku 2024 bose bakuwe mu mazu yabo ku gahato ibi byemezwa na bwana Isaac Kibira umuyobozi wungirije uhagarariye guverineri w'intara muri groupe ya Bambo wumvikanisha ko ibyo byakozwe kuva mu gitondo cyo gucyumweru gishize nyuma y'ibitero M23 yari ihanganye mu n'abarwanyi ba Wazalendo avuga ko ibyo byakozwe n'umutwe wa M23
atuka ibambo bifashe nabi na alors ibutare hasi cyumweru kimwe na hariya ibuhambi baje bavuga ngo no abantu bose ni bavome mu izo nsisiro baravamo ni M23 yahengaho ikabizo alors abantu baravuye mu rwo rusisiro bariruka bajiza kabizo za tongo za kirumba nikagando ni hey, ni benji cyane ahubwo bageze hafi mu 2022 nibo bakuwe mu byabo abandi baje mu misozi nizo nsisiro zumaze kuvuga aba bakuyemo ni M23 avuze ngo ni muvemo
uyu muyobozi uhagarariye leta muri ako gace avuga ko ibyo bikomeje gutera impungenge zikomeye cyane
niho yashakaga kugira ngo abantu bavemo baje baranyura aho ngaho no kugira ngo no bashire abantu mu mateso gakomeye inyuma yaho nibamara guteseka n'abandi bamara bamaze guhungira mu bihugu byo bya kure bazabone yuko ni haisa ihayizi ngigihe kirekire ngimyaka nyinji cyane abo bandu boza bamaze kuza bakavuga guno natwe twari dutuye hano ugasanga yuko bizanye imbururu nyinji cyane aho turi kwibaza twese tukavuga kubera niki bari kuvuga ngo no abanyarusisiro abanyakihugu bave mu byabo bagende mu buhungiro bashaka iki koko.
Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, Bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa politiki wa M23, ahakana ibivugwa n'uyu muyobozi. We yumvikanisha ko bakoze ibyo ari abarwanyi bagize imitwe ya Wazalendo ikorera muri ako gace. Abakora ibyo byose nabitwa Mai Mai Wazalendo ndetse n'imitwe ya SMSE ubu ngubu leta yise Wazalendo abo bica abaturage kandi bakanatwika amazu muri Bambo. M23 baratubeshyira cyane rwose, ubundi leta niyibaha imbaraga kuko twebwe iyo baduteye twirwanaho. Ibyabaye muri Bambo ntaho bihuriye na gato na M23, ahubwo niyo mitwe yabikoze ariyo Mai Mai Wazalendo, SMSE ndetse n'indi yose leta yise Wazalendo kayihimbaraga. Ariko umutwe wa SMSE FDP ushinjwa na M23 na urabihakana. Avugana n'Ijwi rya Amerika, Eritier Gashegu Habimana, umuvugizi wa SMSE FDP, arashinja umutwe wa M23.
M23 kuvuga ko twari twe turi nyuma kwirukana abaturage bo muri za Kagando, za Bambo, za Butare, za Bundasi, Shango, za Gashavu, za Bukombo kwango tubashire ku masantre agamwe. Icyo ni ikinyoma. Mbese kuri M23 no ubucuruzi bw'ibinyoma no gucuruza akababaro k'abaturage babe n'ibyabo nuvuga ngo M23 bafite impamvu zabo batabidushiraho twe nka SMSE FDP.
Bwana Gashegu yongeraho ko ari icyo M23 yabigamije mu kwirukana abo basivile
nyine kugira ngo bashire bana baturage ahantu hamwe, bazana abaturage basha bavuye murerego mu Rwanda cyangwa bari abaturage bashire hamwe kugira ngo SMSE nikazaje kuba ataka ku maposition gabo gari mu burere bwa Murimbi, za Kabizo cyangwa za Bukombo centre cyangwa za niyo mpamvu M23 iri gusaka bari abaturage bava mu ngini yabo mu burere bwa batuye mu mazu gabo babone kuntu bari abaturage babakisha ibyabo n'ubutaka bwabo n'amazu gabo.
Nubwo izo mpande zose zikomeje guterana magambo kuri iki kibazo, amasoko atandukanye y'Ijwi rya Amerika yabashije kuvugisha yemeza ko muri iyi minsi agace ka Bambo gakomeje kugaragaramo imirwano aho buri wese mu bahanganye ashaka kukigarurira. Ayo masoko kandi yemeza ko kugeza ubu bigoye kumenya uwaba yoboye grupe ya Bambo, cyane ku birindiro bya M23 na Wazalendo biteganye kandi kusaha urufaya rw'amasasu rukomeza kumvikana. Ibi birimo kuba mu gihe ibiganiro by'i Rwanda bigamije gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje. Ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Kongo kugeza ubu ntabwo barabona umwanzuro ufatika ushobora kurandura burundu umutekano muke muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibihugu bya Afrika ntibyashimishijwe n'amasezerano mashya yavuye mu nama mpuzamahanga ya ONU ku mihindagurikire y'ibihe yashoje imirimo yayo ku cyumweru i Baku, umurwa mukuru wa Azerbaijan. Fidel Nungabo yabiganiriyeho na Professor Desire Rugaragaza wigisha ibijyanye n'imihindagurikire y'ibihe muri kaminuza ya Glasgow muri Ecosse.
Ubwa mbere ho nagira mvuge yuko ayo mafaranga $3.3 million ari amafaranga make turavye ibyononekara bivuye kwihindagurika ry'ibihe. Turetse n'ibyo, uravye n'ubwa mbere mu 2009 harigeze kuba ikigega kijanye n'ibyo gufasha kubyononekaye cyangwa kubyononekara ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Ariko ugiye kuraba zari imiliyaridi gusa $100,000,000 ku mwaka. Icyo gihe byafashe imyaka itari munsi ya 13 kugira ngo izo miliyaridi $100,000,000 babishikeko. Twibutse kandi abariko baratwumviriza yuko nubwo babishitseko zari miliyaridi $100,000,000 gusa, bakaba babishitseko mu 2024. uno musi ibihugu ikiri mu nzira y'amajambere kandi ari byo bikeneye ayo mafaranga byari ko bisaba hagati y'imiliyaridi amajana atanu z'amadolari canke nyirango bivuga yuko ari nk'imiliyaridi igihumbi $1 trillion bakaba babahaye aya mafaranga bemeye gutanga ayo mafaranga sayo babahaye nayo biremeye none ibi bintu bizogarwa n'icyizere muri izi nama icyo ni kibazo cya mbere umuntu akwiyumvira
hanyuma ibihugu biteye imbere biravuga ku Bushinwa nabwo bukwiye gufata iya mbere mu kugira uruhara mu byerekeye gutanga amafaranga agenewe ibihugu bikenye kurusha ibindi bigeramirwa kurusha ibindi n'ihindagurika ry'ibihe yamara Ubushinwa bwo bukavuga ko ibihugu biteye imbere nk'ibyiburaya na Amerika nibyo bimaze ngo imyaka amajana n'amajana birunga ikinyuka yonona ibidukikije bigira ingaruka kuri ibyo bibazo byose ngo nibyo bikwiye gutanga igice kinini cy'amafaranga kuko guterana amajambo Ubushinwa bugomba kuvuga ko bwatanguye kurunga iyo myuka mu bihe bya vuba ubwiranje n'ibyo bihugu by'iburaya si kibazo gikomeye nkuko tuzi ko Ubushinwa uzuga kabiri kurunga iyo myuka ihumanya ibidukikije
ivyo ni ibintu bikomeye cyane yuriko uriweza ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe kuko ubundi ibihugu byose byari bikwiye gufata iya mbere kugira ngo bigabanye izo ngaruka hamwe n'ivyo byuka birungika mu kirere ariko bibukanye yuko uri kuraraba ingene bavuga definition cyangwa basigura ngo igihugu kiri mu nzira y'amajambere Ubushinwa mu mategeko ateganya ingene ibihugu bavuga yuko biri mu nzira y'amajambere cyangwa byamaze gushika ku majambere Ubushinwa buri muri ibyo bihugu bavuga yuko bikiri mu nzira y'amajambere nubwo muri iki gihe ari igihugu kirungika ivyuka bituma isi ishuha akaba ari cya kabiri hamwe n'Ubuhindi nabwo nyene buri kubumeze nk'uko niyo mpamvu bo bavuga bati twebwe twatanguye inyuma y'ibyo bihugu bindi nibyo byari bikwiye gutanga amafaranga menshi kugira ngo dushobore gufasha ibyo bihugu byose bifise izo ngorane kugira ngo bishobore kuronka ingene bishobora kurwanya ingaruka z'iryo hindagurika ry'ibihe
ubuyobozi w'ikigo Power Shift Africa giharanira urugamba rwo guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ku mugabane wa Afrika yavuze ko ayo mafaranga naho yotangwa aza nk'ingurane nk'uko biza byaribonekeje akiyongera ku madeni y'ibihugu byo muri Afrika bifise niki ibihugu byo muri Afrika bishobora kuba birafata kugira bihangane n'izo ngaruka bitabanje kurindira ayo mafaranga biriko bivuga ko naho yozaza aje nk'ingurane
muri make ikintu ubwa mbere Afrika ikwiye kwiyumvira cyane ibindi bihugu byose biriko biratera imbere no kuraba ahubwo ingene byofata ingamba zabyo zari zisanganywe ingene bonyine ibihugu bya Afrika bishobora kuraba ingene bigwanya ingaruka z'ihindagurika z'ibihe bigafata ingamba zabyo mu bihugu byazo ukwavyo bitaravye ubwa mbere y'amafaranga azazanana icya kabiri nuko ibihugu birikiri mu nzira y'amajambere bikwiye kwiyumvira ukundi izo bigenza mbere yuko bafata ayo mafaranga hako bayafata nk'ingurane bakayafata nk'impano grant usumba uko bayafata nk'ingurane hari hakwiye yuko bafata ingamba bakumvikana yuko ayo mafaranga ataba ingurane
murakoze cyane ndabashimiye
kandi ndabashimiye
Muburasirazuba bwo hagati impunzi z'abanyapalestina ziri mu nkambi zitandukanye mu ntara ya Gaza zagezweho n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibiheti muhari sishimwe.
Abarenga miliyoni 2,300,000 muri Gaza bakuye mu byabo kandi benshi muri bo bamaze guhunga kenshi. Intandaro yabyo ikaba ari igitero umutwe wa Hamas wagabye muri Isirayeli umwaka ushize. Ubu aba bahanganye n'ikibazo kibagoye cyane cy'imvura igaragara nk'iremereye ugereranije n'imyubakire y'amahema babamo kuko hari igihe bisanga ibyo kurya byabo n'imyenda bakingira imbeho ntacyo basigaranye. Ikigo cyo muri Palestina gishinzwe ubutabazi bw'abaturage muri Gaza cyavuze ko ibihumbi by'abavuye mu byabo bagizwe ingaruka n'imyuzure yo mu bihe by'imvura banasaba abaterankunga kubaha andi mahema yo kubakingira. Uwitwa Sami Osaile nubwo bigaragara ko atishimiye ubuzima bayemo ashima Imana.
farajna ihna min al-qasf wal-mawt
twataye ingo zacu duta n'ivyacu byose twiruka duhunga urupfu n'ibisasi amazu yacu yarasenyutse turashimira imana ko twaje hano twarokose itumba rishize none n'ubu turi hano nkuko ubibona amahema yacu akoze mu bintu bimeze nk'impuzu imvura iguye iratunyagira hejuru akoze muri nilo ariko ku mpande ni impuzu imvura injira ahantu hose turi mu bihe bikomeye
undi wahungiye aha nawe arasobanura ko amahema babamo atakorewe ibihe nk'ibi by'ubukonje barimo
aha
hantu nta bikoresho bihagije bihari aya mahema akoze mu myenda mu gihe cy'izuba ntashobora kuri gukingira no mu gihe cy'imvura bikabuka ahita asenyuka iyi imvura iguye ntidushobora kuryama kuko tugomba kuyafata tukagerageza gushimangiramo ibiyakomeza kugira ngo ataguruka kubera umuyaga
ubu abantu bamaze kugwa mu ntambara ihanganishije izo mpande zombi ku ruhande rw'abanyapalestine bagera ku 44,211 naho abarenga 100,000 barakomeretse iyi mibare yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima y'Igaza
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watowe Donald Trump arimo arubaka guverinoma ye muri iki gihe cy'inziba cyuho mbere y'uko atangira ubutegetsi ku itariki ya 20 ukwezi kwa mbere gutaha ku mwanya ukomeye wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga yahisemo umunyapolitiki bitwa Marco Rubio ni muntu ki Toma Kamirindi
Senateri Marco Rubio afite imyaka 53 y'amavuko yavukiye mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1971 ku babyeyi bahunze ubutegetsi bw'igitugu bwa Fidel Castro muri Cuba nyuma babonye ubwenegihugu bwa Amerika Sena iramutse imwemeje yababaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa mbere wa Amerika w'umulatino nk'uko bita abanyamerika bakomoka muri Amerika y'Epfo Rubio ari mu ishyaka ry'abarepublikani kimwe na President Trump yabaye depite wo ku rwego rwa leta ya Florida kuva mu 2000 kugera mu 2008 birimo kuba perezida w'umutwe w'abadepite wa Florida imyaka 2 kuva mu 2006 kugera mu 2008 kuva mu 2011 kugeza ubu Rubio ni senateri wo ku rwego rw'igihugu numwe muri babiri bahagarariye leta ya Florida Muri Sena kandi numwe mu bakomeye muri komite y'ububanyi n'amahanga no muri komite igenzura inzego z'iperereza. Mu 2016 Rubio na Trump bari mu bahataniraga kuba kandida w'abarepublikani mu matora yo ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Bateranya amagambo akarishye cyane. Trump yaje kuba kandida anatsinda ayo matora ya perezida wa Repubulika yabaye nyine mu 2016. Rubio nawe yagumye muri Sena. Buhoro buhoro yabaye umwe mu bashyigikiye cyane Trump kandi bavuga rumwe nawe. Niyo mpamvu yemeye inshingano Trump yifuza kumuha.
Ni akazi katoroshye. Akazi ka minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni ugushyira mu bikorwa politiki y'ububanyi n'amahanga perezida wa Amerika watowe aba yaragennye. Ndizera ko nzagira amahirwe yo kubikorana ubushishozi bwanjye bwose bagenzi banjye bagize Sena nibaramuka banyemeje.
Koko rero itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishyira ubutegetsi nyubahiriza tegeko mu maboko ya Perezida wa Repubulika rivuga ko ashobora gusaba mu nyandiko ibitekerezo byabo ba minisitiri be kubifitanye isano n'inshingano zabo. Ku murongo wa mbere muri politiki y'ububanyi n'amahanga ya Trump hariho guhangana n'Ubushinwa igihugu cya kabiri mu bukungu bw'isi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Michael O'Hanlon ni umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga mu kigo Brookings Institution cy'i Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Call him a hawk if you will.
Ushatse wamwita umuheza nguni ku bibazo byinshi bitandukanye. Ubushinwa nabwo buri mu mubare wabyo.
Rubio azwiho gukarira Ubushinwa koko. Mu 2019 yabaye intandaro ya nyeti guverinoma ya Amerika yakoze mu rwego rw'umutekano ku kigo nkoranyambuga TikTok cyo mu Bushinwa. Imyanzuro yazo yatumye guverinoma itekereza kubuza TikTok gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse ibyo Rubio yari kuyisonga mu myandikire y'itegeko ribuza Amerika kugura ibicuruzwa bimwe na bimwe biva mu Bushinwa kubera ikibazo cy'uburenganzira bwabo mu bwoko bw'aba Uyghur b'abayisilamu biganje mu ntara ya Xinjiang iri mu majyaruguru y'Ubushinwa. Yashyize kandi igitutu kinini kuri guverinoma ya President Joe Biden kugira ngo ihagarike ubucuruzi bwose n'ikigo cy'ikoranabuhanga Huawei cyo mu Bushinwa. Yagize n'uruhare runini mu guharanira irindi tegeko ryo gufunga ibiro by'ubufatanye mu by'ubucuruzi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Hong Kong. Mu 2020, Ubushinwa nabwo bwashyize Senateri Marco Rubio ku rutonde rw'abantu bwafatiye ibihano. Abashakashatsi biteze icyo bita intambara y'ubucuruzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa muri manda nshya ya President Trump. Muri manda ye ya mbere yashyize imisoro n'amahoro bihanitse ku bicuruzwa biva mu Bushinwa. Igihe yashakaga iyi manda ya kabiri amaze gutsindira rero, yiyamamaje avuga ko ashobora kuyazamura nanone kurushaho kugera kuri 60%. Nubwo byatera akaduruvayo mu bukungu bw'isi nka mbere cyangwa se kurusha mbere, Marco Rubio naramuka abaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga azihatira gushyira mu bikorwa politiki y'ububanyi n'amahanga president watowe Trump yiyamamarijeho, ishingiye kuri Amerika mbere ya byose, America First mu cyongereza. Niko Vilma Patresh, mwarimu wa siyansi za politiki muri kaminuza yitwa Dade y'i Miami muri Florida, yabisobanuriye Ijwi rya Amerika mu rurimi rw'Igispanyola.
Erega uko byagenda kose dushyire mu gaciro n'umukuri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashyira imbere inyungu zayo hejuru y'izisi.
Sena iramutse yemeje Marco Rubio kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yaba agiye muri umwe mu myanya ya mbere ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Koko rero aza ku mwanya wa kane. Umukuru w'igihugu aramutse agize impamvu zituma adashobora kuzuza inshingano ze burundu, asimburwa na vice president. Uyu abuze burundu hataho perezida w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu. Nawe yababuze ni president kubw'indagizo wa Sena yo ku rwego rw'igihugu waba umukuru w'igihugu. Uyu abariwe musenateri umaze igihe kirekire kurusha abandi muri Sena. Bose rero baba batabonetse burundu, hakaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba ariwe uyobora igihugu.
Urakoze Tuma Kamirindi, ntano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi, ntawanga izina ribi atihamagara. Umushimiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Nah.